Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ikigo cyiswe Kigali Mental Health Referral Center kizajya cyita ku ndwara zo mu mutwe ku buryo bugezweho cyatangiye imirimo.
Kubera ka kato nakubwiye ko mu bitaro bisanzwe bivura bagiye baratinyutse noneho babonye ibitaro biri ku rwego rwabo bumva bishimiye. Bivuga ngo rero abantu barwaye abivuza nibo bakeye. Kubera iki ipfunwe?
Ubu ni Bwana Haragirimana Claver uyoboye ishyirahamwe ry'abigeze kurwara mu mutwe n'abagifite ubu burwayi. Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ejo wunze mu rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusaba ituze mu ihembe rya Afurika. Ibi ni nyuma y'uko habaye umwuka mubi mu karere biturutse ku masezerano atavugwaho rumwe Ethiopia yasinyanye na Somaliland. Naho Vatikani irahumuriza abasenyeri nyuma y'uko Papa Francisco yemereye abapadiri guha umugisha abakundana basangiye igitsina. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunya-Uganda uzwi cyane mu guharanira uburenganzira bw'abakundana basangiye igitsina, Stephen Kabuye, ubuzima bwe ntibwifashe neza nyuma yo guterwa icyuma. Frederic Nkundikije abaye inkuru.
Uyu mugabo azwi cyane ko ahanira hagati k'abakundana basangiye igitsina muri icyo gihugu aho abari muri uyu murwi bacurwa bufuni na buhoro kuvaho hasohokeye itegeko rikabije mu mwaka uheze ribacuza. Yasogoswe imbugita ejo ku munsi wa gatatu. Muri iki gihe amagara yiwe yifashe nabi nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe arongoye. Stephen Kabuye yasogoswe imbugita n'abantu bataramenyekana bamuteye ari hafi imuhiriwe agiye ku kazi. Iyi nkuru yatangajwe n'ishyirahamwe arongoye yitwa Colored Voices Media Foundation Truth to LGBT Uganda. Iryo shyirahamwe yerekanye amasanamu Kabuye ariko aravirirana aho yakomeretse ku kuboko no mu nda. Frank Mugisha nawe nyene azwi cyane ku ruhara yerekanye mu kurwanira no gukingira agateka k'abakundana basangiye igitsina muri Uganda yavuze ko ubwo ubwizi bwa nabi bwakozwe n'abantu bitwaza itegeko rikabije ikivomo abari muri uyu murwi. Iryo tegeko ryo mu gihugu cya Uganda ricira urubanza rwo gupfa abari muri uyu murwi bagiriwe n'ivyaha bimwe bimwe byo guhuza ibitsina babisangiye. Gushika ubu abantu indwi baramaze guhagarikwa hisunzwe iyo tegeko.
Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ejo wunze mu rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusaba ituze mu ihembe rya Afurika. Ibi ni nyuma y'uko habaye umwuka mubi mu karere biturutse ku masezerano atavugwaho rumwe Ethiopia yasinyanye na Somaliland. Somalia yumvikanishije kuzarwana ku butaka bwayo nyuma y'ayo masezerano yo ku wa mbere, isobanura ko ari ubushotoranyi no kwibasirwa k'ubusugire bwayo n'igihugu gituranye cya Ethiopia mu buryo bugaragarira buri wese. Amasezerano yumvikanyweho aha Ethiopia uburyo bwo kugera ku nyanja itukura inyuze muri Somaliland. Itangazo rya komiseri mukuru w'umuryango wa Afurika yiyunze risaba umutuzo n'ubwubahane kugira ngo umwuka mubi ugabanuke hagati ya Ethiopia na Somalia. Rinahamagarira ibihugu byombi gutangira inzira y'ibiganiro nta gutinda kugira ngo bakemure ibyo batumvikanaho. Iryo tangazo rinahamagarira ibyo bihugu kwifata ntibigire igikorwa na kimwe bikora cyashobora guhungabanya umubano mwiza hagati y'ibihugu bibiri bituranye mu burasirazuba bw'Afurika. Vatikani irahumuriza abasenyeri nyuma y'uko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yemereye abapadiri guha umugisha abakundana basangiye ibitsina. Frederic Nkundikije abahiye inkuru.
Vatikano uyu munsi kwa kane yagerageje guhumuriza abepiskopi ba Ekleziya mu bihugu bimwe bimwe batashe inyingingo yatangajwe na Papa Francisco mu ndwi iheze ivuga ko abakundana basangiye igitsina badashobora kubonwa nk'ibicibwa canke abantu barenze akarimbi. Mu itangazo yanditse ku mpapuro zitanu ibiro vya Papa bijejwe amabwirizwa ya Ekleziya Katolika navyo nyene vyemeje ko guha umuhezagiro abari muri uyo murwi atari ingingo yumvikana kuri bamwe baba mu bihugu bitandukanye aho abari muri uyo murwi bashobora kwicwa bagakorerwa ikibi canke bakanapfungwa. Abasenyeri bamwe bamwe cane cane abo muri Afrika ntibakiriye neza iyo ngingo ya Vatikano yatangajwe ku igenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2023 kandi abatari bake barayiyamirije.
Misiri iritegura gushyira akayabo ka miliyari z'amadolari mu bikorwa byo kwagura umurwa mukuru mushya urimo kubakwa mu butayu mu birometero 45 uvuye mu burasirazuba bwa Kairo. Uwo mugi ni wo munini cyane mu mishinga y'urutura Perezida Abdel Fattah al-Sisi afite nk'imihigo avuga ko ikenewe mu iterambere mu by'ubukungu no gufasha kubaho neza miliyoni 105 z'abaturage bakomeje kwiyongera. Abakozi ba guverinoma bimuriwe mu kwezi kwa karindwi muri za ministeri n'ibiro byubatswe mu mujyi mushya mu cyiciro cya mbere, imyaka 8 nyuma y'uko umushinga wo kubaka umurwa mukuru mushya utangiye. Urugomero rwa Madi ruri ku nkengero za Kairo mu myaka 2 itaha ruzatangira kohereza metero kibe 1800 z'amazi aturuka mu ruzi rwa Nile. Birateganywa ko urugomero rwa kabiri ruzatanga metero kibe 1700. Zombi zizakoresha icy'icumi cy'amazi ya Nile, Misiri isangiye n'ibindi bihugu. Abanenga ibintu bavuga ko umujyi mushya uzashyira umutungo aho utagombaga kujya kandi ukikoreza Misiri umutwaro uremereye w'imyenda. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Frederic Nkundikije umfashije kuyabagezaho. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhere mu Rwanda. Mu mujyi wa Kigali huzuye ikigo cyiswe Kigali Mental Health Referral Center kizajya cyita ku ndwara zo mu mutwe ku buryo bugezweho. Asumta Kaboyi i Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Ni ikigo giherereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nubwo cyatashwe ku mugaragaro kuri wa gatatu iyo hatambagiye usanga kubaka bitararangira. Mu byumba baganga bakiriramo baje babagana uhabona ibikoresho by'ikoranabuhanga bizafasha kumenya neza uburwayi bunyuranye bufata mu mutwe. Ni ikigo kinini gikorera ahantu hisanzuye ndetse hari naho bazajya bakirira abarwayi bazajya bamara igihe gito. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu mwaka wa 2018 bugaragaza ko mu Banyarwanda batanu umwe bafite ikibazo cyo mu mutwe. Muganga Dinamo Ndacyayisenga uyobora iki kigo yabwijwe rya Amerika umwihariko kizanye.
Tuzadutanga ubuvuzi tangwa n'inzobere haba ku miti n'ibikoresho, ariko by'umwihariko abantu tuzatuvura akaba ari abantu bataha. Tuzagumana abarwayi igihe gito gishoboka. Umuntu wese urwaye mu mutwe ntabwo cyagishinge hano, ntabwo tuzagitanga. Ubu hari imiti igezweho myiza nakita nka troisième generation, aho tuzifashisha imiti imwe n'imwe itari ihari.
Muganga Ndacyayisenga asobanura ko imiti iri vuriro rizatanga izafasha mu guhangana n'ibibazo byo mu mutwe byabaye karande. Ibi birimo nk'agahinda gakabije abantu baba bamaranye igihe kinini ariko byaranze gukira. Iri vuriro rizakira abarwayi bafite amikoro aciriritse kuko rizatanga serivisi no kubivuza bakoresheje mituweli. Ubushakashatsi bw'ikigo RBC bugaragaza ko mu bantu 100 bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, 5% ari bo bagana amavuriro. Bukandutiye Patrice umujyanama mu by'ihungabana mu muryango wa Vigagahozo usanzwe bita ku bibazo nk'ibi, avuga ko akurikije abarwayi babagana bigaragara ko abantu batarasobanukirwa n'ikibazo cy'ubuvuzi bwo mu mutwe.
Haracyari ikibazo nyine, abantu ntago barabyumva neza 100%, kuko umuntu ashobora kurwara malaria, ashobora kugira umuriro akakina kumenya icyateye uwo muriro, ariko ku buzima bwo mu mutwe nubwo hari ibimenyetso abenshi bataramenya, ikikaba imbogamizi cy'uko abantu badashobora guhita bajya kwa muganga ku kimenyetso runaka kubera bene amakuru badafite cyangwa kubyitiranya n'indi mpamvu iyo ari yo yose.
Muganga Dinamo Ndacyayisenga yatubwiye bimwe mu bimenyetso bikwiye kukwereka ko wafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe.
Hari ibimenyetso mpuruza rero bishobora kwereka umuntu ko cyangwa bishobora kukubwira ko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe. Aho twavuga wewe nko gutangira gutakaza ibitotsi, umuntu akumva afite agahinda, umuntu akumva afite umunabi rimwe na rimwe atazi impamvu yabyo, cyangwa akumva atazi umujinya, akumva atazi inkomoko yawo, akagira ibintu abona, akarota inzozi mbi, akumva amajwi mabi. Hari n'ahandi ibindi bimenyetso bikunda kugaragara nk'umuntu akaba atamwaga inzoga ukajya kubona ukabona atangiye kunywa inzoga kandi mu buryo bukabije, ukabona umuntu atangiye kujya mu biyobyabwenge. Akenshi abantu bo hanze babibona ari uko umuntu yatangiye kugaragaza ibimenyetso bibabangamiye.
Bamwe mu bahuye n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se bafite ababo baburwaye bagaragaza ko iyo badafashijwe hakiri kare bagera kwa muganga uburwayi bwarakomeye. Bwana Haragira Imana Claver uyobora ishyirahamwe ry'abigeze kurwara mu mutwe n'abagifite uburwayi yizeye ko iki kigo kizunganira ibyari bisanzweho bikagabanya umubare w'abatabashaka kwivuza.
Njye ikintu kishimishije kuri bya bitaro, abantu benshi bacyane batajyaga kwa muganga bagiye kujya bajyayo kubera ka kato nakubwiye ko mu bitaro bisanzwe bivura baratinyutse, noneho babonye ibitaro biri ku rwego rwabo bumva bishimiye. Bivuga ngo rero abantu barwaye abivuza nibo bakeye, kubera iki ipunwe baragira ngo icyabaturanye ariko none rero bitaro bigiye ku rwego rugendanye n'imyumvire y'abantu nta pfunwe nta kibuye azagira ikibazo agiye yaparika imodoka ye bamufashe nimugoroba yitaye barije umuntu atinya kujya kwivuza akazaremba akanirukanka agasaragira ibyo bitago.
Iki kigo kizakira abafite uburwayi bwo mu mutwe cyuzuye gitwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari imwe. Ibi bitaro bije mu gihe raporo zitandukanye zigaragaza ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bigenda byiyongera mu Banyarwanda umunsi ku munsi. Mibare yashyizwe hanze n'ibitaro bya Caraes Ndera. Ibitaro bikuru bisanzwe bizwi kuvura indwara zo mu mutwe bigaragaza ko hagati y'umwaka wa 2022 na 2023 byakiriye abantu 95,773 bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Hejuru ya 70% by'abagana ibi bitaro kandi ni urubyiruko, barimo abafite ibibazo bikomoka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nk'uko byagiye bigaragazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha muri raporo zarwo. Mibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko umwe muri bantu batanu bakuru hamwe n'umwe mu icumi mu bari munsi y'imyaka 18 abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tujye noneho mu Burundi. Bamwe mu bakundana bahuje igitsina bafite ubwoba ko ubuzima bwabo bushobora guhungabana. Ni nyuma yaho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avugiye mu ruhame ko bene abo bantu abaturage bakwiye kubatera amabuye ku karubanda. Pierre Cavenio nkuru yaduteguriye iyi nkuru.
Amashirahamwe Muco hamwe na Humure namwe muyahanira inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye mu Burundi. Umwe mu bayarongoye atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera umutekano wabo yabwiye Ijwi rya Amerika kwa majambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri bene abo bantu adahumuriza na gato. Mu butuma bwanditse yagize ati, jewe rero mpisemwo kwandika. Ati nukuri ntivyari bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Erega n'agateka kabo kandi bakwiye kubahirizwa nk'abandi bose baba ababana canke bahuza ibitsina babisangije. Igiteye ubwoba kinateye n'amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ibyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya nawe no, biraduteye ubwoba twese. Uretse ko n'ubundi tutahora tubivugira hejuru, ubuhoho ntihazobura n'uwikika mukiza akaduhohotera yitwaje ayo majambo. Kuzira icyo umuntu atakoze ahubwo akazira icyari turagowe, turakeneye guhumurizwa. Uko niko yabishikirije mugenzi we nawe yunze muri iryo ati, novuga ko arakamaramaza mu gihugu kivuga ko kiri muri demokarasi. Biraboneka ko mu bikorwa atakwishira no kwizana kuhari. Asosiyasiyo yacu nyene twabyakiriye nabi cyane. Itegeko rifunga abahuza ibitsina babisangiye dusanzwe turizi ko rihana abafashwe bariko barabikora, ariko ubu urumva ko ari bindi. Ubundi wewe ntiyashimye kuvuga menshi, yatubwiye ati, uraziga mugenzi, ubu ntaco noshobora kubivuga ko nzokubwira hageze kuko ubu sintekanye. Abo bafise amakenga ko n'amashirahamwe yabo ashobora gufutwa, kandi yariko arafasha benshi mu kurwanya umugera wa sida kuva mu myaka irenga 10 iheze nk'uko babitwiganiye. Amajambo yaciye ivutu aba bana canke abahuza ibitsina babisangiye umukuru w'igihugu yayashekereje ku ndwi iheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru co kurangiza umwaka. Ndayishimiye ntakozwa bene abo bantu, ndetse hari n'igihano gikomeye yifuza ko bohabwa gutegwa amabuye.
Iki ni ikibazo mu Burundi. Jereko bwangi ngomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye.
Umushingwa amanza Gustave Niyonzima avuga ko biteye ubwoba kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu rifatwa nk'itegeko.
N'ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba nkangere, ashobora gutoga umunsi uwo ari we wese akicwa. Kandi ivyo vyose bibazwawe kubera birateye ubwoba. Huro yindi ubona umunya umukuru w'igihugu aramutswe igihugu ari se Barundi yategerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu akaba umuvyeyi wa bose ahamagarira abantu kwiyicisha amabuye. Nuko umuntu wari we wese ashobora kubeshegwa ati na nakameze uko akicirwa ubusa. N'ibintu rero bizonatuma n'igihugu c'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu, kigafatirwa mbere n'ibihano.
userukira uburundi mu gihugu cy'u Bubiligi yagerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ambasaderi Terrance Nairaja yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu. Yari yatwemereye kuvugira kuri mikro zacu, ariko hasigaye iminota 12 kugira ngo tumuhamagare. Yahavuye aduhakanira ko bitagikunze. Mu butumwa bwiwe yaduhaye akoresheje ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp, yatubwiye ko kubera yamaze gushyira hamwe urwandiko rubivuga ko atakindi kiganiro yotanga. Mu itangazo ryiwe kuri uyu wa kabiri, Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, Ambasaderi Ntayiraja yavuze ko abantu benshi harimwo n'amaradiyo mpuzamakungu atatawe imvugo y'umukuru w'igihugu. Yanditse ati: ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ifobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ibyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Yongeye ati: ni muri iyo ntumbero ntanze umuco aho nserukira mu bihugu bya Buraya no mu bafasha Burundi ko bugendera ku mategeko kw'icyo cyaco kwicisha amabuye butogikora, ahubwo ko hakurikizwa igitabo mpanabyaha. Yamara abo nyene bafasha Burundi, umukuru w'igihugu yababwiye ko imfashanyo zishigikira abahuza ibitsina babisangiye atazo igihugu arongoye gikeneye.
Barayitwima, barayitwima. Ndababwije ukuri, niba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu, uremera ko aba bana bubakana. Ni nk'uko rero wambwira ngo mbega shetani ni imana uhise mwiki? Je mpise mw'imana. Ushaka gutora shetani nacyo cyo muri ibyo bihugu abeyo, baraherayo.
Iyo Ambasaderi Terrance Nairaja atwemerera kuduha ijwi, twari kumubaza igituma atari biro vy'umukuru w'igihugu vyavuguruje ivyashikirijwe na Kizigenza w'u Burundi, canke ko yoba yatumwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire, canke naho ko yoba yabishikirije ku gatwe kiwe. Uko biri kose, Maitre Janvier Bigirimana atwara ishirahamwe Turunora Page rihani agateka kazi na muntu, abona ko n'ico gihano cari gikwiye kuva mu gitabo mpanavyaha. Ligiteka irindi shirahamwe ryigenga mu Burundi ribona ko imvugo y'umukuru w'igihugu izosubiza inyuma ubwigenge bwo kwivuza, kugira agateka kerekeye ibanga ry'ivyo bakora kwararazwa no gufatwa nk'ibicibwa mu gihugu kuri abo bahoze bitsina babisangiye. Cyclavier Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro byacu birakomeje. Imyaka y'abayobozi b'ihugu ku isi ikomeje guteza impaka z'urudaca, cyane cyane mu bakiri bato bumva batabibonamo. Ku myaka 90, perezida wa Cameroon Paul Biya niwe mutegetsi ukuze kurusha abandi ku isi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika dusomerwa na Temistocle Mutijima uri mu Rwanda.
Ku myaka 90, perezida wa Cameroon Paul Biya niwe mutegetsi ushaje kurusha abandi ku isi. Ahubwo yari mu nama yahuje abategetsi ba Afurika n'Amerika mu mwaka washize, byabonekaga ko ari mu rujijo nk'utaza aho ari, mu gihe umunyamabanga wamubwira ko abari aho bategereje ijambo rye.
Ngiye kuvuga ubu ngubu, hehe.
Aho mwicaye.
Bwana Biya amaze imyaka 40 ku butegetsi, nyuma yaho inteko nshinga amategeko imwemereye ko yiyongeza indi manda, ndetse agakuraho ingingo zigena umubare ntarengwa wa manda ku butegetsi. Ijwi rya Amerika yaganiriye n'abanyakameruni, ariko amasura yabo twahishe ku mpamvu z'umutekano.
Iyo ategeka manda z'ebyiri, ibyo nta kibazo. Ariko nuko yagundiriye ubutegetsi, niyo mpamvu agihari amaze imyaka 40.
Ku myaka 86, Papa Francis ko ntayoboye igihugu, ariko ategeka abagatulika b'isi yose. Ese kuri we imyaka hari akarusha itanga?
Yo siento que
ntekereza ko ari yego kuri we, nashyiraho irenga yobora kuko ari umutegetsi mu by'idini.
Naho icyo muri Ekwateri ho,
nibwira ko imyaka itanga ubunararibonye abantu bakwifashisha bayobora abandi.
Muri Colombia ho
ntihagashyirwa imipaka ntarengwa ku myaka y'abategetsi gusa, yanagashyizweho no ku bajyanama babo.
Umutegetsi w'ikirenga wa Irani Ali Khamenei ageze ku myaka 84, niwe mutegetsi ukuze kurusha abandi mu burasirazuba bwo hagati, akaba ari ku butegetsi kuva mu 1989.
Ikibazo si imyaka y'ubutegetsi, imitegekere niteje ikibazo.
Isi y'ikinyejana cya 21 n'isi y'urubyiruko, hamwe n'ubumenyi buriho uyu munsi, urwo rubyiruko nirwo rugomba gukora ibintu by'ingenzi.
Muri uyu mwaka wa 2024, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutora umuperezida ukuze kurusha abandi bose babayeho. ku munsi w'itora Perezida Biden azaba afite imyaka 81 kandi na Donald Trump ufite amahirwe menshi yo guhagararira ishyaka ry'abarepublikani azaba afite imyaka 78 aba bombi bagiye bagaragaza ibimenyetso by'ubusaza Perezida uri hubu yifashisha ingazi y'amadarajya magufi cyane ngo abashe kwinjira muri Air Force One indege Perezida wa Amerika agendamo kandi mu biganiro atanga akenshi yifashisha udukaratasi twanditseho ibyo avuga mu rwego rwo kwirinda amakosa no kwibeshya mu mvugo
ibyo byaterwa n'uburyo umuntu afungutse nuko yitwara ku bandi
nkuko bikubiye mu bushakashatsi bwatangajwe na kaminuza ya Oxford abategetsi bakuze cyane bagaragaza intege nkeya bashobora gutiza umurindi imyumvire mibi kugusaza ariko kandi abategetsi bashaje nanone bashobora gutungurana bakagaragaza ko bagikomeye haba mu mutwe no ku mubiri byo kuba bakuzuza inshingano zabo
Imikino ya nyuma y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu cya 34 mu mupira w'amaguru CAN 2023 izatangira ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa mbere muri Côte d'Ivoire. Izabirimo amakipe y'ibihugu 24 azakinira mu migi 5. Radio Ijwi rya Amerika irabagezaho ibigwi n'amateka y'ayo makipe. Umunyamakuru w'imikino mu Rwanda Annette Mugabo uzabakurikira iyo mikino araduhishusha amakipe agize itsinda B.
Turagaruka ku itsinda rya mbere rigizwe n'ibihugu bine aribyo Côte d'Ivoire, Guinée Equatoriale, Guinée-Bissau na Nigeria. Imikino yo muri iri tsinda rya mbere izakinirwa kuri stade yitwa Alassane Ouattara iherereye mu mujyi mukuru w'ubucuruzi Abidjan. Iyi ni nayo stade izakira umukino wa mbere n'uwa nyuma w'irushanwa uteganyijwe tariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Igihugu cya Côte d'Ivoire kizakirira irushanwa ku nshuro ya kabiri nyuma y'imyaka 40 kuko cyaherukaga kuryakira mu 1984 kimaze gutwara iki gikombe kabiri mu 1992 no mu 2015. Mu bakinnyi ba Côte d'Ivoire kizahanga amaso harimo Seko Fofana wa El Nassri yo muri Arabia Saudite, Ivan Dinka ukinira ikipe ya AS Roma mu Butaliyani, Sebastian Haller ukinira ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage na Karim Konate ukinira Salzburg yo muri Autriche. Côte d'Ivoire imaze kwitabira imikino y'igikombe cy'Afrika inshuro 25. Ikindi gihugu kiri muri iri tsinda rya mbere ni Nigeria yatwaye igikombe cy'Afrika inshuro 3. Mu bakinnyi bayo b'ingenzi twavugamo rutahizamu Victor Osimhen ukinira ikipe ya Napoli mu Butaliyani uheruka no kuba umukinnyi mwiza w'umwaka ku mugabane wa Afrika mu bihembo bitangwa na CAF. Harimo Kelechi Iheanacho ukinira ikipe ya Leicester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza, Sadiq Umar ukinira ikipe ya Real Sociedad yo mu gihugu cya Espagne, Ademola Lukman ukinira ikipe ya Atalanta FC, Samuel Chukwueze ukinira ikipe ya AC Milan zose zo mu gihugu cy'Ubutaliyani na Victor Boniface ukinira ikipe ya Bayern Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage. Nigeria iheruka kwegukana igikombe cy'Afrika muri 2013 ndetse imaze gukina igikombe cy'Afrika inshuro 20. Igihugu ni Guinea-Bissau izaba yitabira igikombe cy'Afrika ku nshuro yayo ya 5 mu mateka. Intego y'umutoza Bachio Kande izaba ari ukurenga amatsinda nyuma yo gufasha igihugu cye kubona itike yo gukina imikino y'igikombe cy'Afrika muri 2017 bwa mbere mu mateka. Igihugu cya kane dusanga mu itsinda rya mbere ni Guinea-Equatoriale imaze kwitabira iri rushanwa ku nshuro ya 4. Umwanya mwiza iki gihugu cyagize ni umwanya wa 3 mu 2015, naho muri 2012 na 2021 icyo gihugu cyageze muri 1/4 kirangiza. Abakinnyi bo kwitega ku ruhande rw'ikipe harimo Emilio uzaba akinnye igikombe cy'Afrika ku nshuro ya 5. Uyu kandi nubwo atari kapiteni w'ikipe azwiho ubuhanga bwo gutsinda dore ko no mu mikino itanu iheruka amaze gukinira ikipe y'igihugu yatsinzemo ibitego 4. Undi ni Jose Makini ukinira Monza yo mu Butaliyani. Ntitwakwibagirwa kandi umunyezamu Jesus Owun wabaye umukinnyi mwiza mu gikombe cy'Afrika cya 2021 mu gihugu cya Cameroon. Umukino ufungura irushanwa ry'igikombe cy'Afrika uyu mwaka uzahuza Cote d'Ivoire mu rugo yakira Guinea-Bissau tariki ya 13 z'uku kwezi turimo kuri Stade Alassane Ouattara yakira abantu 60,000. Itsinda rya kabiri rya ba ryo rigizwe na Ghana, Misiri, Mozambique na Cape Verde. Ikipe y'igihugu ya Misiri ni imwe mu makipe y'ubukombe ku mugabane wa Afrika, ahanini bitewe n'ibikombe 7 imaze kwegukana. Icya 7 yacyegukanye muri 2010 ari nabwo iheruka gutsinda iryo rushanwa. Kugeza amaginga ya nirongera kuri koza himitwe y'intoki, dore ko muri 2017 na 2021 yatsindiwe ku mukino wa nyuma. Mu bakinnyi b'imena ba Misiri twavugamo kizigenza wabo Mo Salah ukinira ikipe ya Liverpool na Mohamed Elneny wa Arsenal yombi yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Misiri imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 26. Ghana izwi ku izina rya The Black Stars iri mu itsinda rya kabiri yatwaye igikombe cya Afrika inshuro 4 ndetse igikombe cya nyuma yagitwaye mu 1982. Ghana iheruka gutungura isi n'abanyagana isezererwa mu mikino matsinda y'igikombe cya Afrika cya 2021 cyabereye mu gihugu cya Cameroon. Abakinnyi bo kwitega ku ikipe y'igihugu ya Ghana barimo Mohamed Kudus ukinira ikipe ya West Ham United yo mu Bwongereza, Inaki Williams ukinira ikipe ya Atletico Bilbao yo muri Espagne na Anthony Semenyo na ukinira ikipe ya AFC Bournemouth yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mozambique ni igihugu cya gatatu kiri muri iri tsinda. Nyuma y'imyaka 13 itarenga umutaru imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 4. Iya kane muri iri tsinda rya Bani Cape Verde imaze kwitabira iri rushanwa inshuro 4. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni ukugera muri 1/4 muri 2013. Mu bakinnyi bo kwitondera b'iyi kipe ya Cape Verde harimo Thiago Bebe Manuel ukinira ikipe ya Rayo Vallecano yo mu gihugu cya Espagne. Iri tsinda rya kabiri rikazakinira kuri Stade Felix Fuet-Bouagni iherereye mu mujyi wa Abidjan, ikaba yakira abantu 33,000 iyo yuzuye neza.
Bibutse nshuti z'ijwi rya Amerika ko iyi ari radio yanyu ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Kuri interinete mudusangiye kuri www.radioyacu.vowa.com. Nadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti banywanyi, ibiganiro radio ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose. Give it up, Papa Yao.